wa VOA Swahili.
Imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Arise Bigirimana dushize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidele tuyahera kuyavugwa kuri Ukraine n'Uburusiya. Umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov yatangaje cyo ku munsi wa kane bihano kuri Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau ndetse n'abandi bategetsi batari bake ba Amerika. Izi ngingo kandi ziyafatiwe umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken hamwe n'uwo kwivuna abansi Lloyd Austin. Uburusiya buvuga ko ari ingaruka ya politike y'ugwanko Amerika ifitiye Uburusiya. Murindi tangazo umushikiranganji Uburusiya atangaje ko hari izindi ngingo zihana abanyekanada amajana 313 barimo umushikiranganji wa mbere Trudeau hamwe n'abatari bake mu bashikiranganji biwe. Kubera igisirikare cy'Uburusiya cyateye Ukraine Amerika nayo yarafatiye ibihano Perezida Vladimir Putin n'umushikiranganji we w'imigenderanire n'amakungu Sergei Lavrov, hongera harafatwa n'ibindi bihano byinshi bikubira Uburusiya mu gisata cy'ubutunzi ku isi. Uburusiya ntibwatomoye ubwoko bw'ibi bihano bwafashe hamwe n'urutonde nyago rwose rwabo byega, ariko bwavyise ibihano byega umuntu umwe kugatwe kiwe, buvuga kandi ko ari ugusubirizanya mu ndumane. Ku rutonde rw'abegwa n'ibyo bihano harimwo kandi ubutwari ingabo za Amerika Mark Miller, umuhanuzi mu by'umutekano Jake Sullivan, umuyobozi w'ikigo cya Amerika kigejwe iperereza CIA yitwa William Burns, hamwe na Jen Psaki ajeje kumenyesha makuru muri White House. Kuri uru rutonde harimwo kandi n'icegera cy'umuhanuzi mu by'umutekano Dale Epstein, ujeje ikigo cya Amerika kigejeje iterambere ku isi USAID Samantha Power, icegera cy'umushyirangano w'ikigega cya Leta Adewale Adeyemo, hamwe n'umukuru w'ibanki ya Amerika ijejwe kurangura no kuranguza ibidandaza Leta Joe Lewis. Uburusiya bwahanye kandi umuhungu wa Perezida Biden yitwa Hunter Biden hamwe n'umudemokrate yigeze kwiyamamariza kurongora Amerika Hillary Clinton. Umushikiranganji bw'Uburusiya bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko Uburusiya bugiye kuzotangaza ibihano ku bandi bategetsi batari bake bagaragaje inzigo y'akazikira ku Burusiya, barimwo abo mu gisirikare, abagwizatunga, abashingamateka hamwe n'abo mu gisata cy'imenyeshamakuru hano muri Amerika. Kuri aya makuru kandi nyuma y'amezi atandatu Leta Zunze za Amerika ikuye abasirikare bayo ba nyuma muri Afghanistan, ubwoba ku muhari w'iterabwoba bushamikiye kuri ISIS burabandanya kuyongera, ariko amagendereza ya Amerika abona ko naho hari ibimenyetso by'ibanze k'uwo muhari ushobora gutera Amerika n'ibihugu bicuritse, abavuga ibyo ko ibyo bitero bishobora kutarenza mu ntango z'ukwezi kuza bisa n'ukurenza urugero. Ku makuru ya Ukraine kandi Leta Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ategekanya kugira urugendo ruzomushikana i Buruseli mu Bubiligi mu nama za OTAN n'ishyirahamwe rya Buraya ku munsi wa kane w'indwiza, ni mu gihe ibihugu byo mu burengero byunze urunani mu guhangana n'ibitero by'Uburusiya muri Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yanditse kuri Twitter ko bazoganira hamwe ku gikenye cy'Uburusiya kuri Ukraine, gushyigikira Ukraine hamwe n'ingingo za gisirikare zofatwa kuri icyo kibazo. Yavuze kandi ko muri ibi bihe Amerika n'Uburaya babwirizwa kuguma biyunze. Nayo amakuru kuri Afrika kanama kauni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karatoye kongera karemeza kongereza inteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Sudani y'ubumanuko, bongewe ikindi kiringo cy'undi mwaka umwe. ni nyuma yaho Burusiya n'Ubushinwa bwo bwahisemwo kutagira ico buvuze kuri iyo ngingo. Igitigiri cyo basirikare ba ONU ubugishitse igishika ku 17 hamwe n'abandi ba polisi 2,200 ONU ivuga ko ibikorwa by'izo nteko bitwara umuriyaridi urenga w'amadolari buri mwaka. Itegeko ryemewe rivuga ko intumbero y'uwo mugwi wa ONU ari gukingira ntihongere kuba intambara y'abenegihugu muri Sudani y'umanuko no gusimbataza amahoro ndetse no gufasha kuzotegura amatora mu mutekano muri ico gihugu. Muri Afrika kandi abantu bitwaje inkoho ejo kuwa kabiri barishe abajeje umutekano 11 barimwo abapolisi ndwi ni mu gitero bagavye cabiri hagati no mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Aka karere kamaze imyaka mu iterabwoba rikogwa n'imigwi y'abasuma yiba imihana urukomba amazi mu kubasahura ibitungwa kunyuruza abantu ariko barondera guhabwa amafaranga kugira baba rekure. Ibitero birushiriza kwiyongera naho igisirikare cya Nigeria cama cagerageje katari gake kuba kwirukana mu makambi babamwo mu mashamba muri ako karere. Umuvugizi w'igipolisi muri Nigeria yavuze ko abo basuma batari bake bishwe mu gutana mu mitwe kwa habaye ndetse n'abandi batari bake bahunga bafise n'ibikomere bakomerekejwe. Ubwicanyi bukogwa n'abasuma mu buraruko bushira uburengero no hagati mu gihugu cya Nigeria ni kimwe mu bihangayikishijwe abajeje umutekano bamaze imyaka 12 bagwana n'abajihadiste muri ico gihugu.
Urakoze Aloyce Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Rucinga mu burengero bwa Uganda zivuga ko zarenganijwe n'abayobozi bazinyaze ubutaka zahora zirimamwo kubera abo bategetsi bavuga ko zatabutse mu gihugu cyazo.
No kuvuga rero biratangaje kandi birababaje ahantu twari turisanzwe turima kuva muri 2014 kugera uyu munsi 2022 akaba ariho baduhagarika kwahinga.
Birababaje cyane ko ubwo butaka nk'aba Barundi twabwambuwe bavuga ko impunzi z'Abarundi zatashe kandi impunzi z'Abarundi ntabwo zatashe. Ndibaza nabo bashije gusubirayo ntabwo bashaka ku miryango 10. Abarundi duhari turi benshi.
Abo ni bamwe muri izo mpunzi z'Abarundi. Impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi impunzi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu buseruko bw'u Rwanda zo zivuga ko zihangayikishijwe n'ibibazo byatewe n'ibyiciro bituma hari abahora baronka amafaranga yo kwibeshaho atakiyaronka. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Kiringo c'umugwi w'igihugu jejwe amatongo n'ayandi matungo CNTB carahagaze kuva igenekerezo rya 12 za kuno kwezi. Inkuru dushikirizwa na Desire Atungimana.
Umugwi w'igihugu ujejwe amatongo n'ayandi matungo CNTB wavutse mu mwaka 2006 kugira utere n'umuti amatatu yarangwa mu basangwa n'abarundi bariko barahunguka ku bwinshi ku muzo w'umugambwe CNDD-FDD. Uwo mugwi ukaba atabubasha bw'amasentare wari ufise ahubwo warujejwe kumvikanisha abari mu matati. Mwikete ryagiye habona kuri uno wa mbere ritewe ku igikumu na Gabriel Nizigama umuyobozi mishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yaramenyesheje urongoye umugwi w'igihugu w'amatongo n'ayandi matungo ku kiringo c'uwo mugwi kirangiye kuvigenekeza rya 12 rya kuno kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Naho rero ico kiringo kirangiye ibikorwa vyovyo vyari bikiri vyinshi. Daniel Ngendakumana jejwe kumenyesha makuru avuga ko bahagaritse ako kazi hasigaye imanza zirenga 200 batari bumvirize inyuma y'ikiringo cy'imyaka 3 uwo mugwi wari wongewe. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ntango za kuno kwezi ariko atanga icegeranyo c'ibyaranguwe.
Imanza twakiriye kuva umugwi utangura zangana n'ibihumbi birenga 66 kandi muri CNTB iyo turiko turafasha abenegihugu batwituye tugenda dufasha uko bashikirije imanza zabo ntawe ducisha imbere. Byumvikana yuko ibi bice 31 ku ijana tutari bwashobore kumviriza n'abagiye bazana imanza zabo mu nyuma z'abandi. Abakorera umugwi CNTB ni bake ugereranije ni manza
bano banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke imwe mu irangwamwo amatati menshi y'amatongo bamenyesha ko abatunganirijwe bashimiye ko gwa vyiwo mugwi ariko bakaba bafise impungenge y'abatari bwatunganirizwe
twaratunganirijwe twararushimye ariko kandi ku cyo kiringo cya Sentebe cyaheze nisubire kandi gutunganiriza abanyagihugu tubona ko bitadushimishije kuko hari bene wacu nabo basaga nabanigiwe mu menshi kuko ibyabo nabo ntibiratunganywa
ubwo tumenya nkuko bari bashize itegeko bavuga yuko Sentebe nirangiza ikiringo bazashira imanza zose muri sentare y'igihugu ubwo badutunganyiriza yuko badushirira muri sentare z'igihugu kugira ngo nacu dutunganyirizwe abo Sentebe yaseze bataratunganyirizwa
novuga kuko harangiye itegeko ryayisizeho none itegeko rirangiye ntirikugwa nirindi ni gute igihe cyorangira hama hataraboneka irindi itegeko rizotunganiriza abantu kugira ngo bamenye iyo bava niyo baja ntituze turajarajara kuvaha ugenda ugaruka atacu tahanye ufisha umuryango ufisha abantu ufisha umugore bikini bindi ese wumva tuzobaho gute je no vakunko ari nko kwangara
Vitali Shimira Imana rongoye unani rw'amashira hamwe adarana ibingo za politique force amenyesha wewe ku uwo mugwi atakinini wa Mariya Barundi kiretse kubajyanisha
turibuka cyane umugwi wa Sentebe urongowe na Patiri Asterikana wari umugwi wifashe wumviza abantu ugashira imbere ukumvikanisha ntucire ku buhomba nturondere komura abantu ibintu rero byagiye kunyuka kuva mu mwaka 2009-2010 aho uwo mugwi wari urongowe na Monsenyeri Serapio Barambonanire yakoze amarorerwa akomura imiryango itari mike hanyuma rero kubona uno munsi bavuze yuko Sentebe ihagaraye n'ukuri twovuga yuko ari urusyo bajya bakure ku banyagihugu
Daniel ngenda kumana amenyesha ko naho ibikorwa byabo bihagaze abari bamaze gutunganirizwa borema ko ibyo bashikirijwe atabuzo bakomakoma
umugwi Sentebe ni umugwi washyizweho n'amategeko amategeko y'igihugu ingingo zose zifashwe n'umugwi Sentebe zishyirwa mu ngiro kubera ziba zubahirijwe n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi rero bisobanura yuko umuntu wese yashikirijwe n'umugwi Sentebe itongo azoribamo mu mahoro y'umutekano kubera Sentebe izwi n'amategeko y'u Burundi kandi ifashe ingingo amategeko y'u Burundi araheza akayubahiriza
Wajeje kumenyesha makuru mu gihugu jejwe amatongo n'andi matungo amenyesha ko muri izo manza zitari bumvirizwe zirenga 200 nyinshi muri zo ziri mu ntara ya Makamba Rumonge na Cibitoke Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
mu Rwanda mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Umanuko hari ibinogo bicukurirwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe bibandanya gutwara ubuzima bw'abanyagihugu genzi wacu Eric bagira ubusa yageze aho bimwe muri ivyo binogo biherereye aradushikiriza inkuru
firimwe si kabiri humvikana ibibazo by'abahitanwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Kamonyi abo akenshi nabo bacukura mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko abakuri ya karere bakunze kubisobanura Akarere ka Kamonyi kavuga ko kugeza ubu kabarura ibyanya bine bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko ibyo ni nabyo bikunze guhitana ubuzima bw'abaturage baba bari muri ibyo bikorwa Akarere ka Kamonyi kemeza ko nyuma yo kubona no gusesengura mu buryo bwimbitse uburemere bw'iki kibazo gafatanije n'abandi bafatanyabikorwa bari kugishakira umuti uyu ni Bwana Silver naha iyobora Akarere ka Kamonyi
aho tugeze uyu munsi hamwe n'ibiganiro dukomeje kugirana n'ikigo kibishinzwe gifite ubucukuzi mu nshingano turateganya ko ibirombe bigomba guhabwa ababikoreramo bakabyicungira ndibwira ko icyo nitukigeraho kizaba gikemuye ikibazo kuko n'ubundi aho duhura n'ibibazo naho ngaho batarimo abahakorera izo nzego zose rero abo bose bari mu icyo gikorwa tugenda tuganira tugira ngo turebe uko icyo kibazo cyagenda gikemuka twakomeza kugira abantu bagenda basiga ubuzima hariya mu birombe
izina bahebyi nakabyiniriro bahabashyirwa mu majwi ko bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abanzego z'ubutegetsi bwite bwa leta n'inzego z'umutekano ziba zibahiga bukware ari nako bacenga cengana nazo. Icyakora mu birombijwe rya Amerika yasuye abacukuzi twahasanze batubwiye ko abahebyi batakibaho nk'abacukuzi bakora muri koperative y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ko wemika mu murenge wa Kayenzi ku Kamonyi.
Barashitse nabo gikorera ntago bakibaho, babitaga abahebyi ariko barabakurikirana bakabakuramo nta hantu bagikorera. Abahebyi ntago bagikora, ni burundu ntago bagikora gusa, baramufunga bakamukatira.
Bigenze gute?
Iyo bamufashe harahari mu guheba nk'imvura yaguye.
Uganiriye n'abakora mu birombe bacukuramo amabuye y'agaciro byumvikana ko aribwo buzima kandi bubatunze umunsi ku wundi. N'umurimo bigaragara ko wiganjemo abagabo kuruta abagore. Mu bagore bake babashije kuwisukira harimo Sandrine yakujije ukora muri koperative Kowemika.
Kazi kameze neza, turagakora kandi umushahara wacu tubona neza. Uguhaye akazi akaguhemba neza, mu by'ukuri abayaguhaye byose. Nubwo wenda uri kubona dusagurutya nyine aka ni akazi kacu. Nyuma y'aka kazi duhuye wabona koko turi abantu bakora muri kampani Kwemika, ukabona ko dusobanutse.
Niyo mibereho yacu
gute
niko kazi nyine dukora kadutunze.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abiswa abahebyi cyangwa se abandi bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe baryemerera ko babikora. Gusa amakuru aremeza ko irukoma hari umugabo waguye mu birombe kuva mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize 2021 na n'ubu. Uyu baba bo mu muryango we ndetse n'abategetsi barashakishije baramuheba. Bwana na hayo uyobora akarere ka Kamonyi akavuga ko ntako batagize bamushaka, akwemeza ko aho bigeze basa n'abahebye.
Ariko dukurikije imbaraga zanakoreshejwe kwemeza ko jana ku ijana umuntu yaba arimo hariya nabyo ntago tubihamya neza, kuko hakoreshejwe imashini turagerageza tubona mbese ntabwo tubashije kuba twamugeraho. Cyakora ubwo nihaboneka andi makuru yandi yarengaho dushobora gukomeza n'ubundi tukaba twashakisha, ariko dukurikije amakuru twari dufite n'aho twashakishirije ntabwo twabashije kuba uriya muntu twamugeraho. Turizera ko mu minsi izaza ikibazo cy'abahebyi bacukura mu buryo bunyuranyije n'amategeko kizaba kidagihari, kuko ibirombe bizaba bifite ababikoreramo.
Ijwi rya Amerika kandi nta mibare ya nyayo yabonye igaragaza uburemere bw'iki kibazo cy'abagwa cyangwa bakomerekera mu birombe ku Kamonyi buri mwaka, ahanini babikora mu buryo butemewe n'amategeko. Icyakora mu mwaka ushize 2018 byigeze gutangazwa ko mu gihe kitarenze icyumweru kimwe ibirombe byahitanye bacukuzi bane. Bamwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Kamonyi bakavuga ko bafatiye ku gihe iki kibazo kimaze gishobora kuba cyarabaye agatera nzamba. Kugeza amagingo ya kare ka Kamonyi karabarura ibirombe bine bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko biri mu mirenge ya Rukoma na Ngamba. Gusa ikibazo cy'abagwa mu birombe by'amabuye y'agaciro cyo si umwihariko wa Kamonyi, kuko gikunze kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu ahacukurwa amabuye y'agaciro. Kamonyi bacukura za Gasegereti na Koruta. Bagira ubusajwi rya Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.
Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu ntara ya Kirehe mu buseruko bw'u Rwanda zivuga ko zihangayikishijwe n'ibibazo byatewe n'ivyiciro babashizemo bituma hari abahora baronka amafaranga yo kwibeshaho batakiyaronka. Abashinzwe impunzi muri iyo kambi ya Mahama nabo bavuga ko kutaronka ibibatunga bari bategekanirijwe byateye ingorane nyinshi mu miryango y'abahukanye ndetse no mu gwaruka. Umumenyeshamakuru wacu Mushasha Thierry Ndayishimiye ari mu Rwanda niyo nkuru adushikiriza.
Ibi byiciro bitatu byerekana umugumo ntarimwo mu by'ubutunzi byatanguye gukurikizwa mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze w'2021. Uwa mbere wiganjemo abantu bafise indwara zidakira n'abageze mu zabukuru, uwa kabiri ukabamwe abantu bafise umuryango ugizwe n'abantu bageze ku munani. Abari mu mugwi wa gatatu nabo nabatemerewe amafaranga impunzi zari zisanzwe zihabwa yo kwitunga no gutunga imiryango yabo. Aba ni bamwe mu mpunzi ziba mu ikambi ya Mahama umva uko babwiye Ijwi rya Amerika.
Cyambere hari ingaruka mbi kuko habonekana ubujura bwinshi bukabije tutari bwanabona, ahubwo ku buryo nko mu gatondo turamuka hari amazu menshi yabomowe, abantu bagiye bakiba amagaze bakiba ibintu mu nzu, abenshi bamaze no kwiheba. Impande nka sosiyare nk'impande nk'abantu bangendera ni benshi cyane kabisa baza bandirira
amakimbirane yo mu ngo kubera nyine imibereho yabaye mibi. Ingaruka byangezeho nyine byaratangiye kuntera siterese ntangira no kugira nyine kuyamara n'umutwe udakira.
Naho uhagarariye urwaruka muri iyi kambi ya Mahama Kwizera Diodone avuga ko urwaruka ahagarariye nabwo rwishoye mu biyayura umutwe, kuko rwishi rwisanze mu cyiciro cya gatatu kandi atacu bifashije.
aramaze ishure arabashingiranywe bakiri bato gucyo bafite imyaka yo gukora bahura n'imbogamizi nyinshi iyo rero abana bisanze mu buzima kenshi baca mu biyobyabwenge turamaze guhura n'amakese menshi y'abana ariko barishora mu kunywa amatabi n'inzoga
umuyobozi aserukira impunzi ziba mu ikambi ya Mahama Revera Pasteur Jean Bosco kwibishatse yemeza kwishyirwaho y'ibi byiciro byakoze kubaba muri iyi kambi bose wagasaba ubushikiranganji bujejwe ubutabazi ndetse na HCR ko bogira ico bakora kugira ngo bafashize impunzi
nayo nyene ikiciro byose ari make mutagize icyaronka na urumva yuko ari ikibazo kiba gikomeye cyane ubukene buraza hazamo uburyo bajya mu busambanyi kubera ubukene n'ibibazo ibyo byose bigatuma rero bishobora kugira ingaruka ugasanga ni bamwe bajya havuka inda zitategekanijwe kubera ikigo bagiye gushakisha uko dufite ubuyobozi bukuru bw'igihugu ariwo minema ibyo byose barabona ko bitari bushoboke rero nibaza yuko nabo hari izindi ngamba zagiye zirategurwa
abatemerewe guhabwa amafaranga kugeza ubu bari mu cyiciro cya gatatu ni uguturuka ku myaka 18 gushika ku myaka 59 naho mu cyiciro cya mbere umuntu akaba yemerewe amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 7 ku kwezi mu cyiciro cya kabiri naco umuntu akemererwa amafaranga 3,500 y'u Rwanda buri kwezi abaronka aya mafaranga nabo nyene bakavuga ko akiri make kuko ibiciro ku isoko byaduze cyane
ariko no kubitwa ngo barafite utwo bafata abo mu cyiciro cya kabiri bafata 3,500 ku muntu n'abo mu cyiciro cya mbere bafata 7,000 ku muntu ariko uyu munsi tuvugana irishyiro ry'amakoto rigeze kuri 3,500 umufuko w'umuceri wa rugugwa 18,000 uyu munsi uri kuri 26,000
kuri iki kibazo ubushikiranganje bujejwe ubutabazi mu Rwanda minema buvuga ko ibyiciro byashizwe mu ikambi bidafise isano na rimwe n'ibyiciro by'ubudehe bisanzwe bishyirwamo abanyarwanda Kagire Gonzague ni umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganje bujejwe ibikorwa by'ubutabazi yabisigurijwe ijya Amerika mu buryo bwanditse
ku bufatanye bw'ishami rya ONU ryita ku mpunzi na porogaramu ishinzwe ibiribwa ku isi PAM hakizweho uburyo bwo kuva ku gutanga ubufasha ku mpunzi zose ahubwo impunzi zigafashwa hashingiwe kukeneye ubufasha kurusha abandi hagamijwe gusaranganya ku buryo busobanutse bihari niyo mpamvu hagendewe ku makuru asanzwe ahari impunzi zakizwe mu buryo bwo gufashwa hakurikijwe uko abantu bishoboye uyu munsi 85% n'ibice 18% by'impunzi zose ziri mu nkambi bagaragara nk'abakeneye ubufasha bwose kandi abo barafashwa
gushika ubu impunzi ziba mu ikambi ya Mahama zigizwe n'abarundi n'abakongomani bose hamwe bakaba 55% muri abo hafi 40% bagizwe n'ugwaruka Cherive Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Kabila simuhumuruka man.
Sofe. Wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiyo
bugo.
Nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi. Sofe. Kigeze.
Combo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rural.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni mwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze ya Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Urusiya buvuga ko bwateye Ukraine bugamije kuyigarurira kubera ko budashaka ko yinjira muri OTAN. Ariko se OTAN niki? Nibyo tuganiraho muri make. Ikanze mu kiganiro Amerikana. Ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kane 1949, ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 12 byo mu burengerazuba bw'isi bateraniye I Washington bashyira umukono ku masezerano yo gushinga umuryango wa gisirikari na politiki bise OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mu Gifaransa, NATO, North Atlantic Treaty Organization, mu Cyongereza. Ibi bihugu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Canada, Denmark, Ubufaransa, Islande, Ubutaliyani, Luxembourg, Norvège, Ubuholandi, Portugal, n'Ubwongereza. Intego ya mbere ya OTAN nk'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Harry Truman yabivuze muri uwo muhango yari yo gukumira IRSS Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete y'icyo gihe kugira ngo idakomeza kwagura politiki yayo ya gikomuniste ku isi. Ati aya masezerano ntagamije kwimakaza ubwigenge no kubambira ubushotoranyi n'ikoreshwa ry'ingufu mu majyaruguru y'inyanja Atlantika byonyine gusa, ahubwo tuzihatira cyane no guteza imbere no kubungabunga amahoro ku isi. Ariko nk'uko tubisoma ku rubuga rwa OTAN, uyu muryango ufite n'izindi ntego ebyiri ziyongera kuri iriya ya mbere. Kuburizamo ko ubuheza nguni bwa gisirikare bugaruka mu Burayi bitewe n'uko Amerika y'Amajyaruguru noneho ihafite ikirenge, no gufasha Burayi gushyira hamwe mu rwego rwa politiki. Nanone ariko ipfundo rikomeye cyane riri mu ngingo ya gatanu y'amasezerano ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe, bityo rero bagomba kumurwanirira. Nanone mu ngingo yayo ya kabiri amasezerano avuga ko abanyamuryango ba OTAN bashobora gufatanya no mu zindi nzego zitari za gisirikari. Mu mezi atanu yakurikiye umuhango wo gusinya amasezerano yo gushinga OTAN, ibihugu byayishyizeho byarimo byinjiza aya masezerano mu mategeko yabyo bwite, ibyo bita ratification mu Gifaransa. Ijwi rya Amerika, none inkomoko ya OTAN. Intambara ya kabiri y'isi yose ikirangira mu 1945, ibihugu byo mu Burayi byari byarasenyutse bikomeye cyane. Urubuga rwa Pentagon, Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rutubwira ko abanyaburayi 35.5 million n'igice bari barahitanywe n'intambara. 19 million muri bo bari abasivili. Ubukungu bw'Uburayi bwari bwarazimiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabagobotse ibashyiriraho imfashanyo itubutse bihagije izwi ku izina rya Plan Marshall. Mu rwego rw'umutekano nta cyizere abanyaburayi bari bifitemo. Igisirikare cyabo cyari cyarashengutse. Bari bafite ubwoba bwa IRSS yo yari ifite igisirikare gikomeye kandi igenda yigarurira ibihugu byo mu burasirazuba bw'umugabane, ikwirakwizamo ubutegetsi bwa gikomunisti ikoresheje ingufu. Abanyaburayi rero nabwo biyambaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo yari ikomeye mu bukungu na gisirikare. Nguko uko batangiye imishyikirano yabyaye umuryango w'ubutabarane OTAN mu 1949. Imyaka itandatu nyuma yaho, ku itariki ya 14 y'ukwa gatanu 1955, IRSS nayo yashinze Pacte de Varsovie, umuryango w'ubutabarane wa gisirikare n'inshuti zayo zirindwi zo mu Burayi bw'Uburasirazuba. Albania yaje kuvamo mu 1968, Repubulika ya Demokarasi y'Ubudage bw'Uburasirazuba RDA, Bulgaria, Hongria, Pologne, Rumania na Czechoslovakia. IRSS yasenyutse burundu mu kwezi kwa 12 mu 1991. Hagati aho ba minisitiri b'ingabo n'ab'ububanyi n'amahanga ba Pacte de Varsovie bari barateraniye I Budapest muri Hongria mu kwezi kwa kabiri 1991 basesa umuryango. Naho OTAN yo ahubwo yarakomeje irakura. kuva ku bihugu 12 byayishinze mu 1949 ubu imaze kugira abanyamuryango 30 barimo abahoze bari muri URSS no muri Pacte de Varsovie. Ukraine nayo ishaka kwinjiramo nkuko bwabyivugiye byatumye Uburusiya nabwo bwahoze muri URSS bwumva bwugarijwe bushaka kubiburizamo maze buratera. Bizarangira gute? Saba kuramba maze uzabyirebe. Nshuti yanjye rero ngushimye rwose kwa kuri iki kiganiro Amerikana. Ugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Wari kumwe na Thomas Kamirindi. Urakarama, urakabuza.
Nshuti banywanye na haya makuru y'aka kanya garukiye, mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahigwe, mubandanya kumva.